urumva se Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu murizi y'ubwo cyo bwo batanu gusumba n'izo zindi
ko tunza none ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga
uba uwo numuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge Abdul Nyiranyi bagira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika na cyane cyane ahegereye iyo ntara byibonekeza ko amazi arushirizaho kuduga
kubera imvura yaguye nyinshi inzuzi zikuzura izo nazo zisesa mu kiyaga cya Tanganyika urumva se Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu murizi y'ubwo ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yuko ibike ibice tubona ko byobangamirwa n'ubwo Tanganyika mbega bazoja icokorwa n'iki hakiri kare kubera ko dutabaza babene igihugu mbega birakunda ariko aho hantu tubona ko hoba hobangamirwa dushobora kuba bakurasi kare mbega tuba bakuye tuzobashyirahe ibyangenerwa bikenewe
uwo muyobozi yemeza ko n'ibarabara rikuru y'ivi Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya Abdul Nyiranyi bagira
saho gusa ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye ibarabara rigira gatatu y'urume kuwa mwabonye muvuye mu gitazi mutaramuza mu Rumonge ijya turonso yose mwashiyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe imvura yabaye nyinshi bituma imisozi hanamye ibarabara yose aho ivujyayo idakomeye uno munsi kubera iyo mvura nca mu misozi uno munsi ibarabara ryacu ryabaye ikibazo kugira n'abantu bashore n'imiduga n'ibyo bashobora kurengana
icyo kibazo cy'imvura nyinshi ituma amazi ya Tanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge nicyo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajyanwa mu masite ayo mazi adashika yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bageramiwe n'imyuzurira nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika aha twavuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara Drone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imiryango ishika ku ijana na mirongo umunani n'itanu idafite aho ikika umusaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arasigura ubuzima bubi abarongoye babayemo
imvura itanguye gukoroka hasi hari ibibazo byinshi imvura iduce iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane ari ugira hano turi igatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze
Ndayisenga amenyesha kandi ko imiryango ishika kuri mirongo umunani muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambirwa indaro mu kibano kuko baba bari bamerewe nabi cyane avuga ko baba bahuye n'ibyo biza cyane baba ababanye bose babayeho mu buzima bubi
ariko izi saha by'ukuri abenegihugu ba hano hose abashikiwe n'iki kibazo abatashikiriwe bose muri rusange ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko aracuracura wari uzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke ko ushobora gusinzira
basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze n'ubu tugasaba yuko uko byogenda kose yiruke n'umubyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu idufashe abenegihugu bari kuri uru ruhande rurimo amazi baraba ukuntu bobashira ku rundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe
abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye nanone Abdul Nyiranyi bagira umuyobozi mwishikira kwa buramatari w'intara ya Rumonge
aburinde twayishyikiye iyo duhereye kuri nyakubura buramatari w'intara ya Rumonge yashyikira kuyirabira n'abadufasha barajyayo n'umuvugizwe kurwanya ibiza mu ntara buri ntara yishyikiyeyo twese ubona yuko bene ibyo ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano iyo ngingo rero twarayifashe kandi n'ahantu turamaze kuyerekana kandi uyu yemeye aremeye dushya itanga uburyo ibubakiye
Nyiranyi bagira amenyesha kandi ko uduce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye ku igwirirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara
bikuvuga abantu bose bari kunkera Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kubanga umwe ari bo bose icyo gice cyose igice kibangamiye cyane saho gusa n'abenegihugu kuvuga yuko bari muri ya mitozi hanami bari barabaragi wacu bari muri muri zo bizi abo bose ni kuvuga yuko barabangamiye cyabo gusa nonga muza cyari umuntu muri zo nero mungi nabo nyese tuti bagiye inyuba ayo mashure ibiro ibakoza za leta ziri mu bice bangamiye ikuvuga yuko musa make intara ya rumunge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse ku inda zibagiye cyane kuri imvura nyinshi
indongozi z'intara zamenyesheje ko zituye ikigo ubuha mu byo kijejwe harimwo ugutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure n'ayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma. Cherise Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.